iyi mwumva nijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 104.9 no kuri FM 105.2. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu dusamiranira i Washington DC. Muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Uyu n'umwanya wa cakiganiro muri sanga mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi twagihariye amagara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu. Ikiganiro ni canyu, ivyiyumviro canke ibibazo byanyu n'intangere kugira duce irya nino kubyo tugira tuganireko. Abifuza kuturungikira telefone zanyu mukoreshe WhatsApp yacu ku nimero yacu ni 2 4 1 9 3 1, ndasubiramwo 2 4 1 9 3 1. Ikiganiro rero ni muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero mwese murararitswe muri iki kiganiro. Icegeranyo cy'umwaka w'2012 kwigwirirana ry'abantu ku isi cyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho imiryango FINWAP cyerekanye ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na 2011 igwirirana ry'abantu mu Burundi ryiyongereye hagati y'ibice bibiri n'ibicindwi gushika kuri 21.9%. Bimwe mu biri mu bituma haba igwirirana ry'abantu hari imigenzo hamwe n'imico y'Abarundi ishyira imbere kurondoka, hakaba kutamenya kubyara ku rugero, kudaha agaciro uburyo bukoreshwa mu kurondoka ku rugero, hamwe n'abagabo batitaho ibijyanye n'ingene bubyara ku rugero. Igitigiri cy'abafatwa ku nguvu bakibaruka batabyifuje nabyo nyine biri mu bituma haba kugwirirana kw'abantu. Ariko imvo zituma haba igwirirano ry'abantu sizo zonyine, hari n'izindi tutarinze kudondagura, twisunze gusa ibijyanye n'imigenzo hamwe n'imico y'Abarundi. Kimwe mu byo leta y'u Burundi yabonye ko igwirirana ry'abantu rigabanuka ni ugushyiraho umugambi wo kugabanya imbyaro, ikifuza ko kugera mu mwaka w'2025 ku mubyeyi imbyaro zova kuri 6 zigashika kuri 3. Mbega uwo mugambi uriko ushyirwa mu ngiro gute? Muti noneho ko gwiki kugira ico kibazo kikira gishinga u Burundi gitorerwe inyishu? Abatumire ni bamwe mu babijejwe bari no ku rubuga kubijanye n'ico kibazo. Umutumire wa mbere ni muganga Juma Ndereye, n'umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu w'irondoka rijanye n'amagara meza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida mu Burundi. Ndabaramukije muganga Juma Ndereye.
Mwiriwe neza.
Ego me, murakoze kubona mwafashe aka kanya naho mufatiriwe n'andi mabanga y'igihugu.
Mwakoze kuntumira.
Ego me, uwundi twatumiye muri kiganiro ni Jean Berkimase Barumbanze, n'umwigisha kubijanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu, ni mwishira hamwe ABUBEF gishinzwe guteza imbere ineza y'imiryango. Ndabaramukije Jean Berkimase.
Ndabaramukije.
Ego murakoze namwe kubona mwigoye mukafata akakanya kugira mugire intererano muri kiganiro.
Murakoze kudutumira.
Ego me, ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro, reka tubanze twifashishe igice gito ku nkuru ya mugenzi wacu kuri ico kibazo nyene tugiye kuganira ko
nyinshi muri iyo miryango niyo muri zone Ngoma yemeza ku mugambi wa leta wo kugabanya imvyaro utoroshe ko bawushira mu ngiro. Bamwe mu bayigize bakavuga ko mbere badatahura ico babuza kwibaruka, abandi bakabona nyabunako kugabanya uruvyaro arico conyene coje imbere y'indi migambi mu miryango. Ico bikoze nkuko abo banyagihugu bavuga nuko bakenyezi ari bo hanini batahura ibijanye no kugabanya imvyaro kuruta abagabo. Ivyo bikava hanini ko abo kenyezi ari bo baha umwanya ukuyabaremesha kiyago mu gihe babasanze mu mihana mu kubigisha kugabanya ivyaro n'akamaro kavyo. Bamwe mu banyagihugu dusanze ku mutumba Nyabibuye ati uwo mugambi uratugora
ibintu byo kuvyara ku rugero mu bisanzwe byari byiza mugani k'abantu atabikurikirana neza giye kuko sindabyumva neza mugwe ntibabantu manyaka mike cyane yo nk'imyaka ibiri yonyine simyi cyane mugandi ko ndamaze gukebuka ndumva ko bitagenda neza
wewe hakuru yigombera abana beshi beshi nikanaje ntabikeneye
kubyara ku rugero kubera bataje kwa muganga babaha impanuro abagabo kubamo utabyumvikanye n'umugabo cyabe ingorane kubera we atabisha kubyara abo bana batatu bashaka abana batanu.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Musongati babona ko ico kibazo batagihagurukiye ibintu bishobora kuyangara na mwarijya abantu baguma biyongera ku murindi munini mu mitumba igize iyo komine iri mu bumanuko bw'igihugu. Abajejwe intwaro bakabona ko abantu bariko bariyongera ku murindi munini mu gihe atamyaka cumi iheze bari munsi y'ibihumbi 45. Aha rero indongo ziyo komine zigatera kamo amashirahamwe mpuzamakungu kuzironsa uburyo bukwiye kugira ngo zishike ku mitumba yose gusigura ibijanye n'uwo mugambi wo kugabanya imvyaro mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Alain Yves Irankunda kuri iyo nkuru. Reka ikibazo cya mbere tugitumbereze kuri muganga Juma Ndereye. Leta yihaye intumbero yuko mu mwaka w'2025 kumuvyeyi imvyaro zova kuri zitandatu zikaja kuri zitatu. Iyo nkuru twumvise muri komine Musongati. Musongati ni komine imwe mu makomine menshi agize igihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru irabatera intege canke irabaca intege mu migambi ya leta yihaye?
Urakoze cyane. Hamwe twoca ducika intege, twoca dutanga imihoho, ariko sinibaza ko ari uko umuntu yobifata. Nivyo, nakazi katoroshe, ariko kandi hariho ibitari bike biriko birakogwa, kandi twe turavye dusanga turiko turatera intambwe. Kumbure hariho n'ibindi bikigoranye, ariko muri rusangi umuntu ntiyofata ko menga takiriko kirakogwa. Ivyo sivyo na gatoya, hariho intambwe zitari nkeya tumaze gutera, ariko kandi haracariho n'ibindi bikenewe ko tubandanya dukora. Ivyo navyo birabandanya bikogwa, ko hari imigambi itegeza gushirwa mu ngiro kugira ibikogwa bibandanye. Sinzi ko mushaka ko nogira ko ngo ndabahe uburorero, kuko
duhe uburorero bw'izo ntambwe, izo ntambwe umaze gushika ko.
Murakoze. Uravye icigwa cyakozwe mu Burundi mu mwaka w'2010 cyitwa Enquête démographique de santé EDS. No kuvuga twasanze muri ico gihe umukenyezi w'umurundi kazi ageze mu bigero ya yibaruka hagati y'abana batandatu n'indwi. Bari banditse atandatu n'ibice bine, ariko kubera atagice cy'umwana twafashe yuko ari hagati y'abana batandatu n'abana indwi. Hanyuma vuba muri uku kwezi kwa gatatu haherutse gusohoka ibiharuro bya mbere vyo bito kigwa nyere cyasubiye gukorwa muri uyu mwaka mu mpera y'umwaka w'2016 no mu ntango w'umwaka w'2017. Bitwereka yuko ubu tugeze kubana hagati ya batanu na batandatu, tugeze kuri batanu n'ibice bitanu. Bisigura rero yuko hariho intambwe tumaze gutera. Tugiye kuraba rero mu biharuro twa dufise bita vya routine, ivyo iyo dukoresha iyo turiko turasuzuma umugambi. Hariho intambwe nini cyane yatewe, kuko uravye umwaka w'2000 twari dufise ibice babiri n'ibice indwi kwijana hajya abakenyezi b'abarundi kazi bubatse nibo bakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Ubu tugeze turavyo ivyo biharuro tugeze kuri 42.5% mu mwaka w'2016 bisigura yuko twateye intambwe. Kandi tuganiye n'abahinga bize byerekeye igwirirana ry'abantu demografi batubwira ati kugira ngo ije ntumbero leta yihaye muri vision 2025 yuko tworonka umukenyezi w'umurundi kazi ageze mu bigero umwaka w'2025 iyo bafise abana batatu bisaba yuko twadufise n'ibiburiburi ibice 60% by'abakenyezi b'abarundi bakoresha ubwo buryo. Birumvikana rero yuko ntiturashikirisemo nivyo, ariko turiko turatera intambwe tugana kuri iryo sebo. Kandi twizeye yuko abarundi n'abarundi kazi twese dushize inguvu hamwe bishoboka ko twoshikira ugo rugero.
Murakoze. Imbere yuko duha kanya Jean Berkimase, nawe ego turi mu mwaka w'2017 hasigaye imyaka 8 gusa ntihenze kugira dushike kuri iryo hangiro mwihaye rya 2025 kugira umukenyezi azubashitse ku bana batatu. Muravye ingene muri ko murabikora mubona muzoshika kuri ico gitigiri muri iyo myaka 8 gusa isigaye? Allo ego miharabaye ingorane mu buhinga bw'ivyuma. Ego me muganga Juma ndereye muratwumva?
Ego ndabumva.
Muratubabariye, hari habaye akagarurane gatoyi. Nariko ndavuga hasigaye imyaka 8 gusa kugira dushike mu mwaka w'2025 uwo mugambi mwihaye wo gushika ku babyeyi babyara abana batatu, uravye ico kiringo c'imyaka 8 gusa isigaye mubona muri leta ico mwihaye mushobora kuba muzogishikako?
Birashoboka ariko bisaba yuko abantu baje hamwe bagateranya inguvu hanyuma dukoreye hamwe birashoboka ko twoshobora gushikira kuri iryo hangiro. Ariko rero ico sigikogwa cokogwa n'umuntu umwe canke n'ubushikiranganji bumwe gusa. Birasaba yuko ubushikiranganji butandukanye buterera agacumu ku bumwe, ari naco gitumana cane cane ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu barafise uruhara ntangere barashitse ico bategeza guterera. Hariho amashirahamwe y'abasanzwe bikorera utwabo barafise ico bategeza guterera. Hariho abari mu madini nabo nyene barafise uruhara rw'iwabo bategeza guterera. Abarundi bose bagiye hamwe tukumva ko by'ukuri ari ikibazo cy'inkora mutima tugakorera hamwe. Birashoboka kuko ugiye kuraba muri iyi myaka 10 iheze ugiye uraraba ingene Burundi bwagenda butera intambwe ku mwaka twongera ko nk'ibiharuro bigera ko kuri 3 ku mwaka, bisigura yuko muri iyo myaka 8 hamwe twoza turashira ko ivyo 3 twadurose 24 guteranya na 42 dufise, urumva ko twoba twashikiriye. Ariko rero ntivyoroshe nk'uko ndabivuze kuko iyo uko tuzogenda turiko turatera imbere abantu bagatangura gukoresha ubwo buryo ariko arabukoresha uko batera bagwira gose, niko kandi bizoba bigoye kuronka abandi bashasha binjira. Ari naco gituma uno munsi kumbure biracoroshe gato yakuza turaronka abantu, ariko tuvuge nko mu myaka 4-5 iri imbere bizoba bigoye ko dukwiza ivyo bitigiri twahora dukwiza ku mwaka. Ariko kandi abantu bose abarundi n'abarundi kazi tugiye hamwe tugashira inguvu hamwe birashoboka.
Ego mpemura kozereka Jean Berkimase barumbanze, nawe murumvise ivyuseruka ya leta avuze, namwe mujejwe kwigisha kubijanye n'uwo mugambi wa leta kuko amashirahamwe yose akora kuri ico gisata yishinga imigambi ya leta. Jean Berkimase ku kibuga mubona bimeze gute mwebwe mubikoramwo mutangizo nyigisho?
Murakoze cyane. Nkuko umuyobozi aje kubishikiriza, nivyo turi ku kibuga je nkora mwishirahamwe ABUBEF ishyamwe gyigeze guteza imbere ineza y'imiryango. Rero iyo turiko turabakira turabona yuko hakiriho intambamyi zimwe zimwe arizo zize umuyobozi avuze ko twoheza tugafashanya bagafashanya n'abandi muri abandi. Rero twebwe nta bubefu turimwo, turi mu gisata kimwe mu mashyirahamwe amwe yahereje kuvuga afasha, ni ukuvuga aha inguvu ashigikira ubushikiranganzi bwo kubungabunga amagara y'abantu n'urwanya sida na cyane cyane ibyo bijanye n'irondokajya n'amagara meza. Mugabo rero turaje turasanga aho akiriho intambamyi zimwe zimwe zituma batarajijuka neza ngo bade umugambi, naho tubona ko biriko biratera imbere. Turatugende no mu minsi iheze aho nk'akarorero ko kutiga kwa bigeme cyane cyane.
Uzivuge mu ncamake, unyarusa uzivuge mu ncamake.
Ego, hariho nko kutiga kw'abigeme, hariho nk'usanga twebwe abakozi bageze kwakira abantu batabimenyereye, hariho ibintu by'amadini, amadini amwe atabirekurira, hari usanga hariho aba bana mwigeze kubyumva hariya musonga ati abantu umwe akabyemera ubundi ntabyemere, cyane cyane abashinga ntahe. Hariho usanga amavuriro abikora ari kure na kure, hari usanga ibihuha ni byinshi, hari usanga abigira sindabibazwa, hariho abagira batamenya neza batazi ingene ibyo bintu bikora. Hariho rero n'imigenzo nk'uko mwabivuze, imigenzo ijyanye n'ingene igihugu kiba kimeze. Dufashe nk'umuntu avuga tugiye urugo rwiza mu Kirundi rwa rugo rusa abana batandatu indwi, urumva ugasanga nk'ibyo ubwira ubihindure, ni ibintu tugenda duhindura buke buke. Duhereye nko kuri twebwe nyine mu bakozi, hama tugaca duhera no muri abo banyi nyine tugenda turakorana badufasha mu rwaruka n'abantu nyine bandi tubana mu kibano, akaba rero tugerageza kugira ngo turabwe ibyo tuza turabifuta buke buke.
Ego mehe, ibibazo ni byinshi, ariko reka tubanze duhe akanya abanyagihugu nabo bifuza kubaza. Abatumire ni muganga Juma Ndereye, umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu w'irondoka rijanye n'amagara meza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida. Undi mutumire ni Jean Berkimas Barumbanze, ni umwigisha kubijanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe ABUBEF gishinze guteza imbere ineza y'imiryango. Turi kuganira ku kibazo cyo kugabanya imbyaro mu gihugu cy'u Burundi. Emile mwiriwe
neza.
Ego me, mufise ikibazo, mufise intererano, munyarutse.
Ego muri make ndabije intererano gatonya ndasozera ku kibazo. Nagombye kuvuga kugira icyo mvuze ku icyo kiganiro mwashyizeho cy'inkoramutima. Ku bisanzwe biragoye ko mu Burundi ibintu byo kugabanya imbyaro bizojya mu ngiro, kuko nk'uko nabivuze hari ijambo rikunze gukoreshwa mu Burundi, ijambo rijyanye ngo tubyare aho dushobora kurera. Rero je bikantera amatsiko nkibaza ati mbe umuntu ashoboye kurera abana bangahe kwera? Kumbura ako kabazo baragira icyo bakavuze ko uko ari babiri, kuko ubiravye mu Burundi abantu bifise sikirenga. Iyo rero bavuze ati tubyare aho dushobora kurera, umenga hari igice kimwe kimeze nk'ikigizwa ikindi kigahabwa ububasha bwo kubyara abana benshi. Uko ndaguye nk'akarorero murantunga kubikoresha uko, kuko n'ibintu bigaragara.
Ego munyarutse.
Ego mu Burundi hari ubwoko bushika butatu bwemewe n'ibwirizwa shingiro. Hari ubwoko bw'abahutu, ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abatwa. Kumbure abatumire bagira icyo babivuze ko ubwo bwoko bw'abahutu ni ibice bishyika birenga 80 ngira ngo ku ijana na bingahe, ibice 80 ngira na bine. Ubwoko bw'abatutsi ugasanga ni ibice 14 gutyo, n'igice kimwe ngira ngo cy'ubwoko bw'abatwa. Mbe ngerageje kubaza nk'uwo waje bw'ibintu byo muri ABUBEF, nta nicyo no kwita patiri cible bafatiraho ngiyo sensibilizasiyo yabo, iryo himiriza ryabo rikunde. Ntibabona yuko bafatira ku icyo kibazo cy'abantu bafise igice kinini mu Burundi cy'abantu benshi. Murahoze ngira ngo barampinyishe.
Wewe uvuga yuko abahutu ari bo bohimirizwa ubundi bwoko bakabureka?
Oya, hari mu bisanzwe uri kurigisha hari ikintu ushobora gufatiraho ukavuga ati iki kiri hagati cyane kirashobora gufatirwa ko nicyo nise parti cible, sino ubundi bwoko ntibofata, ntiboreka abacaburenga bafata. Mugabo boshira ingubu cyane kwico gice kigaragara neza ari cyo abantu baterabwirana.
Ego me ikibazo gitumbereje kuri Jean Berkimas, ariko reka tubanze tugihe muganga Jean muganga Juma ndereye mu bushikiranganje bwa magara y'abantu ari bwo buserukira leta y'u Burundi. Nyakubahwa muganga, iki kibazo cy'uyu muntu mucishura gute?
Arakoze cyane ku kibazo cyiwe, ariko numva menga ariko aragishiramwo intumbero ya politike. Je ndu muganga si ndu munye politike, ndamwishure nk'umuhinga w'umuganga ajejwe amagara y'abantu atari munye politike. Ibyo kugira recensement y'amoko je ntayo ndagira ntabyunzi, ariko uko bigenda kose twebwe nk'abaganga icambere dushira imbere niyo turiko turavuga uburyo bwo kugabanya imvyaro, ni cyane cyane amagara y'abavyeyi n'ibibondo. So kubera ko abahutu ari benshi, abavyeyi babo badakeneye gukingirwa n'ibibondo byabo. So kubera yuko abatutsi cyangwa abatwari ari bakeya aribo bibereye ko dukingira abavyeyi babo n'ibibondo. Ikigira kabiri ni uko igwirirana ry'abantu bifise ingaruka mbi ku iterambere y'igihugu cyose muri rusange. Tubifatiye rero kuri ako karorero, twumva abarundi bose atanu mwavuyemo bategereza guhimirizwa, baba abo bahutu, abatutsi, n'abatwa, n'abandi n'abanyamahanga mbere babaye mu Burundi, nabo nyene bategereza guhimirizwa ku neza y'amagara yabo, amagara y'ibibondo byabo, ineza y'imiryango yabo, n'ineza y'igihugu. Kuko n'Imana yaturemye, imbere yuko Imana iremye umuntu abaza basoma ijambo ry'Imana barabizi, umuntu niwe kiremwa cya nyuma cyaremwe n'Imana. Imbere yuko Imana iremye umuntu yabanje gushiraho ibimukikije, itunganya ibizomutunga. Ikibazo rero caduka iyo abantu bariko bariha kugwiza irondoka batareko bararaba ibishobora gutunga abo bariko bararondoka. Kuko n'Imana yategekanije yuko imbere yuko turondoka, imbere yuko tugwirirana, tubanza kuba dufise ibishobora kudutunga.
Yego me, murakoze Jean Berkimas barumbanze abahutu, abatutsi, abatwa, mubaha inyigisho zimwe kandi bose bakwiye kugabanya imvyaro cyo kimwe. Mutwishure cyane mwishure uyu Emile yabajije.
Murakoze cyane, n'ikibazo numva nk'uko umuyobozi abivuze, twe dusanzwe turaye abafundi mu byo kwa muganga. Rero mu ncamake iyo turiko turabigisha, iyo turiko turabasigurira, n'ibyo dukoresha ntitubaze ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa cyangwa iki. Ibyo twebwe nibaza ko tutarimwo, mugabe turazi ishinga ni iki kugira ngo dushobore gusigura neza akamaro kirondoka ijana n'amagara meza, na cyane cyane uwo mugambi wo kubyara abo dushoboye kurera. Ni uko tuba dukeneye ko uwo mumama, tuba dukeneye ko uwo mwana cyane cyane, ibi bita ko umumama ashobora kugwara cyangwa agatwarwa urupfu akitaba Imana ariko atanga ubuzima bw'uwo mwana, hagapfa uwo mumama, hagapfa n'uwo mwana, cyangwa uwo mwana akajya mu ibarabara. Urumva twe ntacyo tuba turiko turakora. Twe dushaka ko umwana mama wiwe bikunda na se wiwe bakagira amagara meza, niyo siniganiye. Hanyuma ikindi nacyo ni umukebura w'agatoki, kuko turabivuga igituma tutabiraba twebwe, ni uko tuzi uburyo busanzwe buhari. Hari uburyo buri bufitwe n'umuntu, yaba umuhutu yaba umututsi yaba iki, arawufize uno munsi acerekana ko ejo azaba awufise, azaba bikiri meze kwa kundi. Turavuga tuti raba iyi si aho umuntu aba, aho mba jewe nimba mba muri ari zinga tekse ka zinga uko no bavyaje higendo ntizazo kwibuka bikunda agasigaza kuguma ari gatoyi aho zo ufise hose tuvuga ngo zoba ngo muri benshi no tuta gutora abandi cyangwa oyaye. Hanyuma ikindi naco no kuraba ko abahutu nibo ari bo benshi bakuguma bya ko bangana, abatutsi ari bake bakabyara ko bangana, abatwa bake bakabyara ko bangana, bose urumva hazobura umwe atera imbere nta muntu adotera imbere, nta muntu adotera imbere, nta muntu adotera imbere, kubera batagiriye rimwe umugambi batawumvise rimwe ngo gukurikize rimwe hose. Umwe ntashobora kuvuga ngo bihinge n'igisaba ngo niba ari benshi, mwumva ko ibyo tudashobora kubikorera ko na gatoyi.
Murakoze,
nibaze ko kwihangana tubashyira hamwe kubera amagara na yabose se umusayi umwe cyangwa uri.
Murakoze, nibaza ko yatahukiwe. Mutangara kuri telefone, mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me mutangara muhagaze he mwifuza gushikiriza iki munyarukije?
Ndi gari. Amarazeze nawe yanga mazewo mutumirwa. Biragaragara ko Abanyafurika n'Abarundi muri rusange ntabwo bishoboye mu buryo bw'imitekerereze bakenera umurandata. Ikibazo cyanjye ni abona hato itegeko rikumira abantu kubyara abana aba naba abona byateye icyo kibazo kuko njye nibwo buryo mbona bubereye Afurika. Kuki udafatira ingamba ubona zihamye zo kwigisha abantu utuntu bana ejo n'ibintu ubona bidafite ireme ariko nabazaga kuki adatorwa amategeko ahamye ashimangira ibyo bintu abona byatera icyo kibazo byamutse bikoze.
Murakoze muganga Juma ndereye kuki mutaja muri leta ngo musabe yuko haba itegeko rishyirwaho mu yandi mategeko agenga igihugu yo kubyara abana mugashyiraho n'igitigiri ntarengwa?
Murakoze cyane. Ibyo birashise abo byega ariko nk'umuhinga jewe bambagije sinohanura leta ko yofata itegeko kuko kenshi iyo ni nzira idashika. Hariho ibihugu byigeze kubigerageza bararonse hamwe kubera bashyiramo ingufu nyinshi bararonse inyishu yari ibereye muri icyo gihe ariko nabo barateje baragaruka inyuma. Igikuba gihari kandi gihambaye dutegereza kumva twese Abarundi n'Abarundikazi ni uko aha turiko turavuga ibintu byo guhindura mentalite, guhindura uko umuntu yari asanzwe yiyumvira uko abayeho. Ivyo navyo ni igikorwa cyo kwamiza ko bifata umwanya ariko nukwama turiko turashyiramo ingufu kugira ngo abantu batere babitegere. Kandi biramaze kubonekana no mu bindi bihugu aho umugambi nk'uyu wo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika burundu aho wateye imbere cyane ntabyo gushyiramo ingufu bakoresheje. Bagiye barahinyiriza abanyagihugu, bagiye barabasigurira, bagiye barabigisha guteba iyo bakenyezi nabo bubakanye bamaze kubona ineza yo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika bikenewe bonyine basigara bariko baravuga ati bujya naho leta yavuze ngo abana batatu ahubwo twebwe hari n'ubwo twoshobora guhereza kuri aba babiri birakwiye. Muri Il Maurice naherukayo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abantu bo basigaye bavuga ati one is enough, ni ukuvuga umwana umwe arakwiye. Bisigura rero yuko abantu uko ugenda uri urabigisha aho niho ngarutse guco Berkmas yavuze ni uko tuza turareka abakenyezi bige n'abagabo babo banashaka bige abantu bajijuke bamenye ubwenge hanyuma tubandanye turiko turabahimiriza uko tuzobandanye tubahimiriza nabo nyene barazi bazomenya gutora barazi cyati n'ururo barabona kanatsinda. None uno munsi Abarundi batari bake bariko arabona ingorane ziri gwirira rajya abantu kandi nabo barabona yuko bategereza kugira icyo bakoze. Ni ukuvuga rero nuko tuza turasenyera ku mugozi umwe tukabandanya tutarinze gushyiramo ingufu ni guhimiriza niko kazi gakomeye cyane twashobora gukora.
Egome kuri mwebwe rero nta nguvu zikwiye gushyirwamo n'umuntu akwiye kuraba igikenewe kugira uwo mugambi ushike ku ihangiro ryawo. Turafite Daniele kuri telefone. Mwiriwe Daniele.
Mwiriwe neza.
Egome muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Ndamu ntara ya Makamba.
Nyarutsa.
Nagira ntangureshe imwe umutumire.
Mego.
Hanyuma tsengera ko ndamubaza akabazo yabuze yuko hari aho byakunze kuri iryo himiriza duhane muri mu mayire ya komoni ahandi none yasanze ubageze babyara bangahe bo babigendeje gute izo nyigisho zari zimeze gute zimeze nk'izo mu Burundi kuko ngaha mu Burundi baratubwira ngo byara aho mushoboye kurera ngaho wasanga ababivuga bafise kumbura abana benshi n'ubwo wasanga ari uko bafite ibyo baba none kubera iki batinya ko gihoba itegeko kugira ngo tuzoshe tubafatira ko akarorero.
Murakoze. Reka twakire kandi na Jire. Mwiriwe
Yego
me mugire ko munyarutse.
Ego deshe nashaka gushikiriza.
Ego.
Nuko ahubwo leta yakwiye kugira politiki tomoye. Yo kugabanya inzara. Na cyane cyane gahimiriza yuko none abantu bazarashanga saka abantu ataburyo bafite.
Nta guciriyemo politiki isanzwe iriho uyinegura iki imbere kubandanya.
Oya politiki hari barashyiramo ingufu zihambaye ku buryo urenze ku byo babashinze ahanwa. Uka nk'ubu uvuga bati umuntu azobyara abana batarenga batatu urengeje batatu agahanwa. Urabona abantu benshi usanga bafite ubukene, usanga abantu benshi bifite, usanga bafite abana bake. Mugabo rero leta nayo urabona nta politiki irashyiramo, yashyizemo nta ngufu ishyiramo, n'urenze ku byo babavuze nta makindi. Uvuga ngo babyara bashoboye kurera ngo n'igihugu gishoboye kurera. Uvuga ngo ntarigere ryadamo ku buryo uzoba benshi uzoba yahanwa. Biba byiza rero yuko bashyiramo n'ibihano urenze kuri iryo tegeko agahano. None mu Bushinwa ni nako bagabanije ibyaha bakabyara umwana umwe bigakunda. Kuri niho byokwanga kandi duke.
Yego mbe.
Ikinage.
Murakoze. Reka tuha akanya ubwa mbere Jean Berkimasi Barumbanze abanze yishure Jire. Jean Berkimasi, ubona aho baho politiki itomoye kugabanya imbyaro canke akajyamo no guhana?
Yego murakoze cyane. Nagira mbanze mbire gatoyi mutangara kantu yari yavuze avuga ngo twohimiza nk'uko nyine ko yabitanguye. Nashaka nunganire muganga mvuga nti iyo turi mu gukoresha uwo mugambi hariho amateka n'amategeko mpuzamakungu dutegereza gukoresha le donsho bitare droit. Ayo madura rero umva duciye dushyiraho ngo tuyarenge tureke guha uburenganzira bw'umuntu ifatira umugambi ifatira ingingo ifatira intumbero. Urumva ko tuba tubonyanze ako gateka kiwe. Ikigira kabiri ni uko bategerezwa kugira contribution, bakagira uruhara nabo muri mu kubitahura. Kuko tuyivuga ngo dushyizeho itegeko, iryo tegeko urumva utari urishyizeho tumvikana bataritahura, ni umugozi utambitse mu nzira uja gutegwa ari we wese atumva atazi n'icyo aba ariko arakora. Ibyo bibiri numva nabyo byo gufasha kugira ngo yumve ko gushyiraho itegeko bitabaye ngombwa. Byaba byiza ko umuntu umwumvisha hama tugakurikiza le droit y'ababikoresha novuga dusanzwe zihari. Kuri ntuze kuri cyane cyane Jire navuze ati byoba nk'itegeko.
Yego, ni nacyo yagiye kwishyura guhana.
Gisa nk'icyo nyine ati byiza bafatirwa ibihano. Gufatirwa ibihano ko atavuga ngo basiga amategeko babasabana benshi kubera bose byinshi. Nibaza naho nyine ko atari ibyo kubera mu byo navuze bishobora gutera ikibazo ukutamenya kurimo mu bituma tutijuka uwo mugambi. Si ngombwa nuko bafise uburyo buhuye ko ari bafite abana benshi n'uwo shaka mbere karaba bisanga ari igihushane kubera barabyumva bakabizamo bakaza muri uwo mugambi hakiri kare bakabikoresha. Rero nicyo nuko bavuga nti nibyo biba byiza dusizeho itegeko tubanza tukareka buhoro 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 umuntu agenda akabyumva akagenda abyumva buhoro buhoro none hake akazigiramo uruhara na kayita ukoze nyene atarimo ni nk'uko ubikoze ubikoze ku ruhara rw'abandi. Urumva byiza rero ntuhanura yuko twogenda bukebuke gutyo nyene abantu bakabyumva hanyuma bakabyinjiramo ubugihama twebwe natwe abaganga tukaba turi ngaho kugira ngo tubibafashemo mu bwabo tutabwiye muri leta ngo fata ingingo fati n'umwana yayo. Nibaza ko bitaba ari byiza na gatoya.
Egome, murakoze. Muganga Juma ndereye imbere ko tubandanya, mwari mwadusabye umwanya muto ariko ibibazo biraboneka yuko bihambaye. Ragira tubasabe yuko mwotwihanganira mukaduha uwundi mwanya muto, sinzi ko muvyemeye kugira tubandanye.
Reka tubandanye.
Egome, murakoze cyane. Reka muce mugira ko mwishuri ikibazo cya Daniele Ire Maurice muheruka muri Ire Komore murambabarira muheruka ngo izo nyigisho
niwe yabuze Komore ariko ni Maurice nagiye.
Ni Ire Maurice mu bacire ku mayange ingene bobo bigisha kumbure twumve yuko ari cyo abarundi buhakura.
Urumva hariho ibintu bimwe abarundi dusamara ko kandi bidutera ingorane. Ire Maurice batanguye umugambi wo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika burundu kuva mu myaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda muri 60. Twebwe ugiye kubiraba neza umugambi wari watanguye nko muri 87 ariko haciye habaye ingorane igihugu caguyemo muri 93. Tumara imyaka hafi 10 ibintu bimeze nabi, umuntu adashobora no kuja ku ivuriro ariko arara ahunga n'ibiki. Twaragize ingorane z'intambara, ivyo rero byaradusubije inyuma. bisa nuko akazi kasubiye gutangura neza hafi y'umwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na kabiri na kane na gatanu niho ubuzima bwasubiye gutangura mu gihugu. Ugiye kuraba rero nababwiye yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri twari dufise bibiri n'ibice indwi gusa ku ijana by'abakenyezi ariho bakoresha ubwo buryo mu myaka itarakwira na mirongo ibiri, ni ukuvuga mu myaka cumi n'itandatu tumaze kuronka abakenyezi mirongo ine na babiri n'ibice bitanu ku ijana bariko barakoresha ubwo buryo. Ibyo bisigura yuko no mu Burundi abantu nibareke kwihebura, turiko turatera imbere. Ariko rero ntibisigura yuko tumaze gushikira isemo, ni nacyo gituma tubandanya tuvuga ati abarundi nibategere yuko kazoza k'igihugu tukazeye mu kugabanya imbyaro kugira ngo tubeho neza, twibesheho dukura ibidutunga mu bidukikije kugira ntitubihonye tubandanye tubayeho neza. Ari nacyo gituma igikenewe ari kubandanya duhimiriza abantu. Muri Ile Maurice rero mu ngo nyinshi usanga bafise abana babiri, nibarenza babiri kenshi. Hari n'abamwe bamwe mbere ubu bakubwira ati umwana umwe abakwiye, ariko umwana umwe naho ugiye kubiraba aba ari ukwiyumvira nabi, kuko bujya mu rugo urugo rwubakwa na babiri. Ni ukuvuga yuko iyo dushatse yuko abantu babandanya babaho nk'uko bariho uno munsi, igiti giri dufise uno munsi co ariyo cobandanya kibayeho, ni uko umwe umwe wese aronka uwuzomusubirira. Ni ukuvuga n'imiburiburi urugo rwose rwubatswe rwategereza kuronka abana babiri. Ari nacyo gituma Leta y'u Burundi yoyo kandi nishure n'uyu muntu menga naho ariko aravuga ibya Leta y'u Burundi menga ntaje imigambi ya Leta y'u Burundi naho nyene kumbure niho twateza guhera abanyagihugu nabo abenegihugu baza barigishwa kumenya imigambi ya Leta. Leta y'u Burundi irafise intumbero irashe yanditse muri vision 2025 ivuga ati tugabanye tube ku bana batandatu n'ibice bine kumukenyezi dushye kuri batatu. Urumva politike irashe itomoye niyo politike Leta iratanga intumbero, abasigaye rero ko abahinga bakora kugira ngo iyo ntumbero ya politike yatanzwe tuyishikire. Leta rero yamaze gutanga intumbero kandi yabikoze neza cyane, abahinga natwe turi ku kivi turiko turakora, ariko ntiturashikira isemo Leta yaduhaye, ariko turavye tubona turiko turaja mu nzira yo. Biracakenewe yuko tubandanya tugakorana n'abandi abo byega bose abashobora guterera agacumu k'ubumwe, ariko ntiyagira umuntu acayihebura ngo birayangaye noneho biraheze. Oya, ntibirageraho bihera, ntibirayangara cyane rwose, ariko kandi duteza kumva ko duteza kugikorera ko twese nk'abarundi, abarundi n'abarundi kazi bose duteza kubikorerako.
Murakoze. Muriko mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku Ijwi rya Amerika i Washington. Abatumire dufise ni muganga Juma Ndereye mu kiganiro muri Isanga n'umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu wirondoka rijanye n'amagara y'abantu n'amagara meza murambabarira ni mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu hamwe no kurwanya umugera wa sida mu Burundi. Uwundi mutumire ni Jean Berkimas Barumbanze, umwigisha kubijanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe ABUBEF gishinze guteza imbere ineza y'imiryango abifuza kwakura no kugira icyo bashikije. Ni benshi. Turabise Emmanuel kuri telefoni. Mwiriwe Emmanuel.
Mwiriwe neza ku ijwi rya Amerika.
Ego me, tubasabe munyarutse muhe akaryo abandi bari nyuma.
Nagirambaza umutumire ku ruhande rwa Leta icyo bakora ku munyagihugu muto muto aho ngaho mu cyaro, babagira inama y'ukuntu bashobora kuringaniza urubyaro, kuko hano i Kigali mu Rwanda ho bica mu byo bita akagoroba k'ababyeyi. Nagirambireho uko babasha kubikora. Murakoze.
Akagoroba k'ababyeyi mu Rwanda nagaki, mwo bidusobanurira neza?
Naho ababyeyi bajya mu aho n'inama bakora ku mugoroba, hanyuma bakabagira inama y'inguko zubako uko bashobora kuringaniza urubyaro n'ibindi byo mu muryango.
Egome, murakoze. Reka twakire kandi na Steven. Steven, mwiriwe.
Mwiriwe.
Egome, mushikirize ikibazo cyanyu cyangwa intererano.
Nagomba ndaje wo yaje afike yaje aserukira ubushikiranganzi bwo ngaho i Burundi.
Ego.
Mara fisi umugambi wo kwizirisha kubyara ku rugero ababyeyi bo ngaha. Ariko hariho amasengero menshi usanga ariko arigisha ngo ubwo buryo burameze nabi bumeze burica ugasanga niko birasubiza inyuma uwo mugambi wa leta. Ntibazo bava basanga biriko birasubiza inyuma kandi amasengero ariyo afise ariyo afise ububasha bwinshi ngaha mu Burundi wacu. Ikindi kibazo mbe leta icyo irategura iki kugira ngo havuke abana bake ngaha mu Burundi wacu, ko mbona umenga hari n'icyo ya kera usanga ijya ituma abantu babyara benshi, nko kuvuga ngo muribaruka ngo murabyara benshi mu mpeka hamwe, kandi no kuvuga ati muribaruka mugashyiramo uti muribaruka murababyara mushobora kurera ikibazo cya leta.
Egome murakoze, reka tubanze duhe akanya Jean Bel Kimasi Barumbanze imbere yuko duha akanya muganga Juma Ndereye. Jean Bel Kimasi, ni gerageza wishyura abantu babiri.
Ego murakoze cyane, ibibazo bishakwa nka bimwe naho nyene baravuga bati banyarucara imbega bo bashikira gute boronka inyigisho gute iwabo we yatubwiye ngo ni
akagoroba k'ababyeyi
je numva cyatugera cyo ko dusanze tukagoroba mu iwacu nta kare umugabo tubikoresha mu bundi buryo mu bundi buhinga cyane tukagoroba ku murango turafise ingere dusaye tubikora tukagira ico bita amasensibilisation turahuriza abantu hamwe tukage tukabashikiza ivyiyumviro nakaba bakatubwira ivyiyumviro tukabigisha tukabasigurira turashobora guhuriza rimwe arabo arwaruka turahuriza hamwe rw'abanyeshuri cyangwa atabanyeshuri turahuriza hamwe abantu bari mu migwi itandukanye nk'akaro nk'abantu usanga bagendana nk'umugabo wa sida tugahuriza hamwe nk'abantu usanga badandaza imibiri abantu bagira n'abagabo benshi tugahuriza hamwe ndetse n'ukakwikuje gusa mbere tukaza tubasanga no mu misozi hariya mu kati baba bari cyane mu misozi ya ruguru tukabasanga tukabagisha utunama amanama tugahura ari abo basanzwe mu mice itandukanye kuri Steven avuga ati mbega eglise yoba ifise turabizi cyane ko eglise ifise uruhara mu gusigurira mu kumvisha abarundi
eglise n'amasengero mu Kirundi
n'amasengero ego murambabarira urumva turazi ko ifise uruhara kandi bashikira abantu benshi urumva natwe bavuze bati reka natwe tugende buhoro buhoro babwira ati hirya y'ejo haza imyaka na miliyari kuri bibiri n'ibice bibiri ku ijana mugabo tugeze kuri 40 yavuze n'ibinogo byagiye biraha batutse ariko turakora mugo urumva natwe aho ico duca dukora uko tubereka uguhitamo neza niho kandi yari yavuze ati mbega mushya y'itegeko ya tubereke guhitamo neza umuntu hakoze kubyara abana adashobora kurera abana bahita n'ubuzima bwiwe bagatuma abandi bataregwa arabe ikijyanye mbegiye iyo sengero ryo arikorera gute atakomeye atameze neza ataronka umwanya nico gitondo gute turamushyira ngaho nawe akaraba igishobora kumubesha igishobora kumubesha nyine ashobora kuba sin ahandi ho ibintu by'imigenzo hari imigenzo twe dusanzwe dufite avuga ati urabyara benshi nte kamwe nabwe kuri urugo rwiza mu Burundi ari rufite abana benshi mugabo urumva nicyo turiko turakorera kugira ngo turabe ko twuhinduka muri azise ejo si hirya ejo ni ingazi nk'umuntu agenda arimo agakoroka ahandi akaduga akagaruka ahandi agashika hejuru bigakunda tugenda buke buke rero nicyo gituma tuvuga tuti iyo migenzo ya kera yo kuvuga ngo tugire uku n'uku ibintu baje bakoresha ugasanga abana babyara agashyira ku misozi wuzura akajyana ku wundi wuzura akajyana ku wundi ubu ntibigishoboka ubu ntibigikunda aho usanga umwana umuntu acana amakara abana byaye bakazocana amakara ubundi abyaye akazocana amakara atagipimo na kimwe afise ntibishoboka ayo makara ntashobora kuboneka dushaka ko abantu baje babyumva rero bakumva ati ejo turashobora kugira ingwa nimba uno munsi bimeze neza menya ko bagiye urikora byari bashobora kutoroherwa rero
tuzatubwira
tuti ibyo bya kera bamuraba tuje turaba ikiruta ikindi tuje turahindura buhoro buhoro
dusabe muganga Juma Ndereye nawe yishure Emmanuel na Steven mu munota umwe gusa
murakoze uwa mbere yavuze ingire babitunganya mu Rwanda barafite abahinga babo biyumvira uko biyumvira bagatunganya ama programme yabo nkuko babishaka abarundi barafite abahinga biwabo nitubwirizo gukora nk'ibyo abanyarwanda bakora dukora nkuko twebwe twisunze ibibazo dufite iwacu ingere dushobora ingere dusanzwe dutunganijwe nk'igihugu uko twoshobora gukora kugira dushikire abantu biwacu turafite rero abaremesha kiyago bari ku mitumba yose bagenda bariko barigisha ntidubwiriza kubikora nkuko babikora mu Rwanda uwa kabiri nawe avuga ibya leta ndagira ndamwibutse ko leta ni y'abarundi kandi ikozwe n'abarundi kandi ntituze turiyumvira ko ari kibazo cha leta gusa ahubwo nuko umurundi uwo ariwe wese yumvira gutanga intererano yiwe ahubwo wewe ariko akora iki intererano yiwe ariko aratanga niyi hanyuma abarundi twese twatangura guhindura ingendo tukaza turiyumvira ati none kuri iki kibazo kumbe ari kibazo cy'inkora mutima nitubirekere leta yonyene umwe wese akiyumvira nk'umurundi ati ni ineza y'igihugu kazoza k'igihugu kava muri ibi tuzobishikako ikigira kabiri bavuze byerekeye amasengero amasengero jewe nkunda ku kubona ineza hako nobona inabi mu bintu byose birashoboka ko ariho bimwe tutumvikana ko ariko benshi mu bagize amasengero nabo baremera yuko dufite ikibazo kigwirirana ry'abantu uburyo dukoresha nibwo tutumva kumwe abo bamasengero benshi bigisha uburyo kama nushoboye kumvikana bo bakagenda bakigisha ubwo buryo kama batariko baravuga nabi uburyo bukoreshwa kwa muganga natwe tukwigisha ubwo uburyo bukoreshwa kwa muganga tutariko turavuga nabi ubwo buryo kama ico dukeneye gusa nuko igwirirana ry'abantu rigabanuka nta ngorane nimwe ihari
ego ayo masengero hari ico murakora na hamwe kubijanye no gutunganya amanama kuri ico kibazo
ego cyane gose twama turi kumwe abo masengero benshi baranzi hari nabahava basigaye biyumvira ko no badu mupastori cyangwa ndu mupatiri abandi bakibaza ko ndishe kuko twama turi kumwe kenshi
ariko naho
bibaye
naho bibasibi
ni nk'inshuro zine zitanu ku mwaka turaronka amanama tukavugana turavugana kenshi nabo
ego me murakoze turafite Abdere kuri telefone Abdere mwiriwe
we namaro
ego me munyarutse mwazi kibazo cyanyu canke cyumviro
okay je cyumviro cyambere nari nste nuko je shigiki uwo mugambi kuko uri kurarama ibirana ry'abantu mu Burundi bigate ubwoba ugasanga umuntu umwe yabya abana 10 15 20 atame kurasise ubatusanga ni kibazo ariko rero ikindi kibazo naca mbaza uwo mutumire ko mbona amashengero menshi yigisha ati babyare abana benshi muri mu masengero byo cyabigenda gutyo umugambi baba barabanje kucisha mu masengero kugira abanyagihugu bawumve cyangwa byo babimeze gute
ego mele kantara muha masengero uramaze kujya gusengerayo ukumva izo nyigisha ego mereka
nitubyare tuzize tuzire nka kujya ku musenyi wahageze
ego me izo n'inyigisho za bibiliya kumbure abatumiye baragira icyo bazivuze ko Boniface kuri telefone mwiriwe
mwiriwe
ego me murakoze gira icyo mushikirije
mu mazina mama kwa Boniface kuri ni baba Serafia ndi ku Tanzania
ego me Boniface tusana ba mutakaje hari iTanzania ariko reka abatumire babanze bishure Abdere nyakubahwa Juma mwishure Abdere amasengero yisunga bibilia kandi akavuga yuko kwisunga bibilia ngo atari igicumuro sinzi yuko hari cyo mu kivuga
murakoze cyane ariko nibaza nkuko mwamubajije ntituze turafatira abantu mu kivunga tubarengera karimbi si byiza nivyo birashoboka kumbure ko hashobora kuba hari isengero imwe cyangwa zibiri bashobora kuba bakivuga ivyo ariko nabo nyene nibaza ko ivyo babivuze kera uno munsi amashengero menshi iyo turiko turavugana baratahura ko mu Burundi dufite ingorane ikibazo kigwirirana ry'abantu ivyo barabitahura turabihuriza ko twese sinibaza kuno munsi hariho isengero nari mwashobora kujamwo akumva ariko aramwigisha ngo bavyare nk'umusenyi ukiyaga canke nk'inyenyeri zo mwijuru abantu benshi barongoye amashengero baramaze kujijuka inyigisho nkizo ntazo bagitanga aho dusigaraniye ikibazo hagati ya twebwe n'amashengero nuko bo bavuga ati kuri twebwe ni gukoresha uburyo kama bwo gutandukanya ibyaro natwe tukavuga tuti kenshi twarabonye hamwe hamwe birakunda ugasanga barashobora gukoresha ubwo buryo kama birakunda ariko abantu bose ntidushobora kubafatira ku nguvu ngo bose bakoresha uburyo kama kuko hari nabo imibiri yabo igora ntibikunde cyangwa bamwe nabo ugasanga n'ubwo buryo kama ntibwabakundiye akaba ari nacyo gituma rero twe tuvuga tuti aba amashengero nibatanga intererano yabo bigishe ubwo buryo kama basanzwe biyumvamwo nta ngorane natwe twigishe uburyo bukoreshwa bwo kwa muganga hanyuma tuze duhurire hamwe imbere tubona ko turiko turatera imbere kuko tuduza ikivi twese hamwe
egome murakoze reka tubaze Jean Berkimanse barumbanze mu bijyanye n'uburyo bwo kugabanya inzyaro hariho abanywa ibinini hariho abiteza inshinge ariko hari ibibazo biza mu banyagihugu batize ubwo buryo bwinshi buri mu ndimi z'amahanga abanyagihugu badatahura icyo ntimwibaza ko ari ikibazo
ego murakoze cyane kira mbere gato impere kuri iki abdere abadide nunganire muganga icyo nshimye twahurije nabonye yavuze kandi nuko abo madini ntibabuza uburyo bwo gutandukanya ibyaha ntibabuza umugambi gutandukanya ibyaha kumbure n'uburyo bemera n'ubundi bataremera neza aho yagisiguye neza hano ikindi nacyo nababwira nuko nka twe turi kuri te niko mwabivuze aba bantu dufite twakira ibiharuro tujya turatanga muri uwo mugambi w'ubushikiranganji benshi cyangwa bose bari mu madini benshi n'abakatolika n'abaporosi n'abamizima baruzuye bose niko nabivuga hano ikindi nacyo nuko aba batwara amadini kombo na tanu wagerwa n'uwapfuye ntanu wagerwa n'uwimbanye yahitanye ntanu wagerwa n'umwana ya yitabye imana yabuze ikimure ya sanke yazanye nanyina we ntanu wabigerana gatoya hanyuma muvuze mukire yo uburyo dukoresha kumbure ururimi rushobora gutera intambamyo ugatera ingorane mu gutahura nicyo twebwe tuba turi nicyo tujejwe rero kubwira ati gusigura aho tubyandika aho tubishyira ku mpome ku muryango tubyandika mu kirundi twe dukoresha ururimi rw'ikirundi bije biri mu gifaransa twe tubihindura mu kirundi umuntu ajya gutegura urushinge ndamubwira ni urushinge nuku rumeze uku nuku akabona muti bamutera ni binini akabibona akambwira ni binini rero kubwira ngo ni amafirire cyangwa ni iki hari abize bazi ubwenge byorohera gutahura hakaba n'abandi batize aho tubabwira mu kirundi ko byose turashobora kubishyira mu kirundi nk'uko abahinga babitwigishije natwe tukatubigisha mu kirundi iyo tuvuze ku maradiyo nko kwanyu tugakoresha ururimi bose twese twumva ari mwebwe amenyesha amakuru dukeneye ko biganira uva mu gifaransa uva mu cyongereza ukabivuga mu rurimi aba uri kurasigurira bene igihugu bakeneye kubukoresha akaza yumva neza icyo aje gukoresha icyo mu kirundi apana mu gifaransa
ego murakoze Elia kuri telefone Elia mwiriwe
niriwe neza nyako amumenyesha amakuru
ego me tubasabe munyarutse mubaze cyangwa mubwire icyo mushikirije
ego byawutse nashaka gushikiriza murakoze cyane rwose kunyakira ku gihugu cya amerika kwari ukubatera intege bakabandanya rwose kwigisha kuko hamwe mu misozi womengo ni kubiganwa urashobora gusanga nk'umubyeyi ariko aragira ibibazo byo kwibaruka kwa muganga kunda igira nka cumi cyangwa icumi na rimwe kandi ibindi byose byagenze neza urumva yuko kuba ari nko guhiganwa kugira ngo ati ntabya yabangana ukunye nobampombe nakwanaka mbona babayeho ibintu nk'ibyo rero ni ukubandanya kwigisha cyane rwose wagewe aho mpora mbona cyane cyane ariyo onye ruguru usanga umuntu ariko ahiganwa na naka kandi batanganya amikoro jyewe icyiyumviro cyo wanjye nicyonye murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika
yego me murakoze namwe Didase mwiriwe kuri telefone
Didase mwiriwe murakoze cyane kunyakira ku ijwi rya Amerika
yego me tubasabe munyarutse akabazo kanyu
nandi nashaka kubashimira ku kigoro kanyu mubandanye muduhishyuze ko n'igihugu batoye
egome murarifise
ego nandi shono terera nashaka kubaza uwo muntu
ego turakumva rakumva barakumva
nashaka kumubaza kuri uko kuntu eta vuga uko ngamize ngo abahanye siguro bona batije abahanye siguro nashaka no kubaza uko abantu bafite ubumuga bwo kutavuga nk'ibiragi bobo bacha bahanye siguro imeze gute kugira ibyo bintu bikurikije
ni kibazo gikomeye cyane reka dusabe muganga Juma Ndereye hari uvuze ibyo guhiganwa ngo abanyagihugu cyane cyane ku mitumba bavyararuko babona abandi uko bavyaye kugira abahiganywe ico kibazo mu kicishura gute muce mugira ko ni kici bumuga
murakoze reka mpere kuri ico cy'ubumuga kuko ico coroshe cyane turafise amashirahamwe ahurikiyemo abo bantu bafise ubumuga butandukanye cyane cyane nk'abatabona canke nabo badashobora kuvuga abo nibo dukorana kuko nibo bazi imvugo yabo bagenzi babo nibo bashobora kubasigurira abo rero nabo turamaze kubigisha kandi nabo baragenda bagasigurira bagenzi babo uyu nawe yavuze rero icerekeye kubandanya guhimiriza nivyo dutegeza kubandanya kandi icyo ni gikorwa cha misi yose nawe nyene tumutumire ko azarahimiriza nabandi ariko kandi ndamwereke yuko guhindura imibereho y'umuntu si kintu coroshe si kintu ugira uno musi ejo ukaba watoye nyishu birafata umwanya uyu mwanya rero no kubandanya turiko turabangira ariko tubandanya kandi twigisha kugira ngo hatebe hashike icyo gihe abantu bazohinduka yibuke ko ejo hahise abarundi yize kahise k'igihugu cacu abarundi twaro twubatse igihugu cacu mu ntambara abantu baragenda bakagwana tugafata aho tuba nukuvuga ko mu mitwe yabo haracariho ako kantu yuko turi abantu babagwanyi kugwana nako ubukeneye abantu ikigira kabiri turabarimi n'aborozi kandi iyo ukeneye kurima canke korora ubukeneye abantu benshi ari nacyo gituma rero abantu bakiriko arafatira kuri bya bindi bya kera sokuru yaravise abagore batatu abana ijana kubera yuko wewe yarafise isi ndimwa nini cyane yarafise amahanga yose ashobora kugenda canke yagenda kugwana ari kuno munsi nibigikunze nico gituma duhamagarira abanyagihugu kugira ngo bahindure ingendo bamenye ko ibyo twarimo ejo hahise uno munsi byahindutse kandi ejo siko bizaba bikimeze nico gituma dubwirizwa guhinduka uno munsi
Ego imbere yuko tukureka muganga ugireko ugire impanuro utanze canke akajambo kanyu mutanze mu munota nk'umwe
murakoze nashaka gutumira abarundi n'abarundi kazi batwumviriza bamenye yuko irondoka rijanye n'amagara meza na cane cane iki kibazo cyo gutandukanya imvyaro canke kuzihagarika burundu ni kibazo cinkora mutima ku murundi wese ntiyagire numwe yigira sindabibazwa ntiyagire numwe abitererana abandi ntiyagire numwe yiyumvira ko ari kibazo ca leta yonyene ni kibazo ca twese umwe wese natanga intererano yiwe aho asanzwe ari
Ego murakoze reka tuze kuri Jean Bertrand Kimasi barumbanze ibibazo byari bikiri byinshi abanyagihugu baracyakura ndese nibibazo na Jean Arimfise biracariho ariko biraboneka yuko ari kibazo tuzobanaya tugaruka ko kandi naho twokigaruka ko nta kibazo no kugira tura yuko twogitorera umuti tubasabe muvuge akajambo ka nyuma kuri iki kibazo canke kumpanura umutanga
Ego murakoze cyane deni bazo ko akajambo kanyuma nobwira ariko baratwumviriza cyane cyane ko twoteza kumenya yuko irondoka rijanye n'amagara meza kudufate ku mugambi wo kubyara ku rugero ari umugambi nibaza yuko uri gutera imbere cyane kandi uje habona kandi ku neza yacu tugateza kumenya yuko uwo mugambi uraba ubuzima bw'umuntu kuva akiri mu nda hama kavuka hama gakura kagera mu bigero hanyuma akibaruka hanyuma nonono kugera mu busaza dukuvuga uwo mugambi uraba ico no kuvuga nk'umugambi nyamukuru irondokeje n'amagara meza bajamwe bose ya umwana ya ukuze yaba uri mu bigero canke ugeze mu
bukuru murakoze
muga ikindi naco nuko nko muri mu bijanye n'iterambere
yego mu masegonda make cyane
Ntubwa cyane ngo pramisa meniyo dotuma dutembere irafasha gusa irakontribua nikimo mu yindi migambi yofasha abantu bacagira ati rero pramisa meniyo niyo twoca tugenda ko gusa menya yuko bavuze ko ajyanze dukora bimwe tugenda turi parallel kugira ngo turabe ko ejo ho bari mitende bakadufasha kumvisha abantu
murakoze
kwigisha bakadufasha tubashobora kuza mu rwo muganga
murakoze turabashimiye na muganga Juma ndereye kiganiro kigarukiye ngaha ibiganiro bica kujya Amerika birabandaye mu kuma radio yanyu.